Perezida William Ruto wa Kenya yatangaje ku munsi wa mungu kw'igihugu ciwe ari igihugu cemera ubwigenge na demokarasi ari naco gituma adashobora kwemera igisabo c'abategetsi ba Republika ya Demokarasi ya Kongo bamusavye ko inzego z'igihugu ciwe zota muri yompi abatavuga rumwe n'ubutegetsi baherutse gutangariza ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi ivuka ry'una n'irushasha rurwanya leta ya Kongo rugizwe n'imirwirwana n'abanyepolitike. Aha Perezida Ruto yari mu kiganiro na bimwe mu binyamakuru bikomeye byo mu gihugu hagati muri Kenya
cyane amajuzi kulikuwa na mkutano
ejo bundi hari bari inama i Nairobi yavuka igihugu ba Kongo mu nyuma basohora itangazo. Abategetsi ba Kongo baridoze bavuga ko Kenya itari ikwiye kwemera kuri iryo tangazo risohoka. Aho duhagaze nka Kenya ni uko turi igihugu cemera demokarasi kandi murabizi nk'amenyesha makuru nta muntu n'umwe abanza kubaza leta imbere yo gutanga inkuru iyo ariyo yose. Rero barasomye iryo tangazo hano Kongo yifuza kumenya ko turi bubahagarike. Murabizi Kenya yubaha demokarasi nta muntu twohagarika ngo nuko yasohoye itangazo dufata inkozi z'ikibi gusa. Ibyo yabishikirije nyuma yaho ku munsi wa gatandatu igihugu cya Kongo gitahukanye abagiserukira muri Kenya hamwe no muri Tanzania ku cicaro cya Yase. Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Kongo ku wa gatanu mu ijoro yari yavuze ko ibyatangarijwe na Nairobi bitazijana. Ari mu kiganiro n'itangazamakuru Kinshasa.
On ne pouvait pas penser créer un mouvement politico-militaire. Militaire signifie encore tuer des Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont pas déjà assez morts?
Nous sommes là pour la hiérarchie de la politique, na baguani, kuka baguani, bisigura kuicha bakongomani, mbega ntibapfu yabihagije. Ibyabaye bizogira ingaruka kuko Kenya itegerezwa kudusigurira neza. Ni gute igihugu dukorana, dufashanya mugerageza kugarukana mahoro mu buseruko, gishobora kwakira ibikorwa by'umugumuko. Nankeka ko azoba ingaruka mu migenderanire ari ko icyo muwamenya nuko Kenya ibwirizwa kwisigura
sur le principe le Kenya doit nous expliquer ce qui se passe.
Zimwe muri zongaruka kandi ambasaderi wa Kenya yahamagawe mu mpera z'indwi kuja kwisigura mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri Kongo kubera ubutwara bw'imigenderanire atari hafi nk'uko leta ya Kongo yabyemeje. Mugabo Perezida Ruto asanga abategetsi ba Kongo bashingwa n'ubusa abivuga yitanze kwa karorero.
How many people issue statements in Kenya against me? Every day people are issuing statements at present. That is what the democracy is all about. In any case, Kenya here has the biggest...
Na bantu bangahe basohora amatangazo anyerekeye muri Kenya buri munsi. Niko demokarasi yubatse. Kandi murabizi, Kenya ifite ibinyamakuru bikomeye byo ku isi. Nicyo rero abantu baza kurondera. Ni uburenganzira bwabo gutuma ko ambasaderi wabo kubera itangazo ryasohowe. Ariko jewe sinopfa gufata umuntu ngo nuko gusa yasohoye itangazo. Uko siko Kenya imeze, ibyo si demokarasi, iyo si Kenya mwese muzi. Ewe turatandukanye, ibihugu byubahiriza demokarasi mu buryo butandukanye. Corneille Nangaa ku wa gatanu yishuye ijwi rya Amerika icyatumye we nawe bafatikanije bashyiraho iryo huriro.
La République démocratique du Congo est une démocratie. Et en 2018, nous avons bénéficié de la toute première alternance.
Republika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu cyemera demokarasi kandi mu 2018 twaragize amahirwe ya mbere yo kubisikanya ku butegetsi. Ariko ikibabaje ni uko tubona warakwiye gukomeza uwo muco yadusubije inyuma imyaka 60. Ikibazo ni washaka gukora ku deta. Turahari Alliance Fleuve Congo kugira twanke ku gihugu cibira mu idamba. Ariko hategurwa amatora mu bubeshi gusa. Ibitegereza byandikishije sivyo. Ni amatora azoba. Imihari nyeshamba ihari n'ubugombe bwa Tshisekedi ubwiwe yasinye amasezerano n'imirwi myinshi harimo na M23 n'umuntu atubaha ibyo yemeye yananiwe ku mpande zose. Ibyo byatumye inzego z'igihugu zisa n'iziroye mu ikonji ahubwo rimwe na rimwe umengo nta nizibaho. Ibyo rero bigatuma haba ubuhojojo bw'imihari irwanya ubutegetsi.
Son échec a fait que non il y ait faillite de l'état, faiblesse de l'état, sinon absence de l'état. Et c'est ce qui génère les groupes armés.
Ikibanza yavugiyemo ni naco Perezida Tshisekedi na Vital Kamerhe bari bahuriyemo bungurunani mu 2018. Icyo gihe Perezida wa Kongo yahaye ikiganiro ijwi rya Amerika avuga ku ngorane zo mu buseruko bw'icyo gihugu.
Il faut d'abord se baser sur les populations locales, les collectivités locales.
ubwambere na mbere nuguca ku bantu bahaba amoka hatuye nukuraba abatware tukavugana tukabashira hamwe nabo bakegeranya amoko yabo ikindi naco nuhugarukana ububasha bwa leta mu duce twose twigihugu uyu munsi inzego z'umutekano za Kongo ziri mu batera umutekano muke muri ako karere dutegerezwa rero kubahemba neza kubafata neza kugira ngo bakorere abanyagihugu uko bikwiye tuzoja kuvugana kandi n'ibihugu bibanyi kuko tuzohora turaba banyi ubuzima bwacu bwose twebwe tuzorengana ariko amareta yacu azamaho kandi hategerezwa kuba guhuza ibihugu vy'akarere kugira ngo tuvuge ibindi bintu bijanye n'urucuruzwa iterambere aho kwama tuvuga akajagari n'amacako bidafatiye kumoko
muri ako gace ka Kongo n'ubu hacavuga ubwicanyi mbere n'abajejwe umutekano bicwa n'abasivile barahari eroje urikaneza juja Amerika.